iyaba wewe kuri uyu munsi waruzi nzira y'amahoro ariko noneho birahishijwe amaso yawe iminsi zoza abasi bawe bazokurundira ikirundo cy'amabuye bakagukikiza bakakugariza impande zose kandi uzikirwa bazokwica abana bawe kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse ku rindi kuko utamenye kuza kw'imana yawe
hari kishishikana biziga bikanakisha n'intege cyane iraguza kuyo mwijuru naza hirya naza hino ariko hose ntananirwa nanabura n'uwo mfasha ndazi kubizwa byiza byinshi byo kuvuga barabeka batuma nguma ngwa mu ngorane eza gira umuryango wanjye Nababa siwe umunsi w'imperuka uze tuvugere umwe ndazi urashoboye bizoba bizoba iyo usezeranye isezerano nabwo unanirwa bizoba 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 iyo usezeranye isezerano nabwo unanirwa Ndazi kubizi kumfisha byinshi byo kuvuga Barabeka bashaka kuna mungorane Eza gira umuryango wanjye Nababasiwe umunsi w'imperuka Uze tuvugere umwe Ndazi urashoboye
Bizoba, bizoba, bizoba
Bidashobokera abantu bishobokera Imana
none ubwami bw'Imana buzobahe
ubwami bw'Imana ntibuza mu buryo bubona nta uzovuga ngo raba uri hano cyangwa uri harya kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe kizoshikaho muzokwifuza umunsi umwe mu minsi y'umwana w'umuntu ariko ntimububone nk'uko umurabyo urabiriza mu kirere ukabonesha hirya no hino niko umwana w'umuntu azomera ku munsi wiwe ariko akwiye kubanza kubabazwa no kwangwa n'abantu bo muri iki gihe biroroshe ko ijuru n'isi bivaho ariko nta neza sa y'ibyanditswe izokurwa ndababwira ukuri abavugishwa n'imana benshi n'abami bashatse kubona ibyo mubona no kumva ibyo mwumva ariko ntibabishoboye none twokora iki ibyanditswe bivuga iki ubitahura gute
ukundishora imana umutima wawe wose n'ubugingo bwawe n'inkomezi zawe n'ubwenge bwawe kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda
wishyuye neza gira utyo uzobaho
umubanyi wanjye nini
oya sizo twara mineto
kayisari nawe
habaye umuntu yari avuye Yerusalemu aca Yeriko abambuzi baramukubita bamwambura byose bamusigagira apfa uhereza azana n'iyo nzira amurengutse ko yicira iruhande arirenganira mwigisha w'umwishengera azana n'iyo nzira amubonye amukubitiza kwijisha mu kiruhande arirenganira ariko umusamariya yari aciye aho amushitse ko amubonye amutera kagowe aramwegera amufuka inguma amusomoza amavuta na vino amushyira ku ndogobe ayiwe amujyana kumwakira indara aho bamuvura bukeye aho uwamuhaye indara 2000 kandi amwinginga kubungabunga uwo mugabo amubwira ati umurwaza ibyo uzotanga nzokuriha ninagaruka